mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumena Joy Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nchute bakunze.
Ntago bakemera hari umuzigo uvuye mu Rwanda utambuka ku mupaka. Ni Burundi ntibemera hari umuzigo usinahanga. Imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga Burundi. Indagara, imikeke byose byaturukaga Burundi. None kugeza uyu mwanya ntabwo
aba n'abanyarwanda bacururiza mu isoko rya Bugarama. Isoko rya Bugarama riri hafi y'umupaka wa Burundi n'u Rwanda bihana mu karere ka Rusizi ni murengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga yuko icuka kibi kiri hagati ya Kigali na Bujumbura kiko gituma bahomba byinshi. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ako mbanzi ndabwire muri make ko buramatari w'intara ya Plateau iri hagati mu gihugu ca Nigeria Simon Lalong yavuze ko ibitigiri vy'abaguye mu ishamirano yo mu mpera z'indwi iheze hagati y'aborozi n'abayisilamu n'abarimyi b'abakirisu kigeze ku 200 y'abategetsi badi batangaje kuwa mbere ko abaguye muri iyo mishamirano yavuye ku mpari z'ubutaka hagati y'aborozi n'abarimyi ari 86 ubwicanyi bufatiye ku mpari z'ubutaka bumaze igihe buvugwa muri Nigeria bukaba buza ku murongo umwe no gukorwa na Boko Haram mu bwicanyi bumaze guhitana abanyagihugu benshi ba Nigeria. Mu gihe Perezida Muhammadu Buhari aramutswa Nigeria ariko arondera gusubira kwitoza matora yo mu mwaka uza, ubwicanyi bushobora kumukororera amanota imbere yo gushikira ubutegetsi mu 2015 yari yemereye abanyagihugu ko azotuza ubwo bwicanyi. Nigeria yicemwo ibice bifatiye ku madini bibiri, abayisilamu babeshejeho no korora bagwiriye mu buraruko bw'igihugu, mu gihe abakirisu babeshejeho no kurima bagwiriye mu manuko. Ubwato bwari mwabimukira 234 bwaraye bwemerewe gushika mu izinga rya Malta nyuma yaho ibindi bihugu vya Buraya vyumvikaniye kugabangana izo mpunzi n'iryo zinga. Malta hamwe n'Ubutaliyano, Irlande, Ufaransa, Luxembourg, Ubiligi, Uholande na Portugal vyarumvikanye kugabangana izo mpunzi nk'uko ndabibabwiye. Ubwo bwato bwatabaye awimukira ku nkengera za Libya ku munsi wa kane uheze bugumizwa muri Mediterane ku wa gatanu, mu gihe ibihugu vya Buraya vyari bikigirana ibiganiro. Umushikiranganje wa mbere w'izinga rya Malta, Joseph Muscat, yatangaje ejo kwa gatatu ko igihugu ciwe kizosuzuma nimba harimwo abakeneye ubuhungiro canke arabaje kwironderera ubuzima bwiza gusa. Kuno wa kane canke ejo kwa gatanu abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya bazohurira mu nama i Buruseli mu Birigi kugira ngo bavugane neza ingene butunganye ikibazo cabimukira bazabaganya umugabane wa Buraya. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi. Imirongo ya FM yabaye irugagwa ariko muratwumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri 25, 31 na 41 aho ni ku mutaga no mu gatondo. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nyuma y'imyaka isaga ine imigenderanire hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda itosekaye abanyagihugu ba micungaro n'imipaka y'ivyo bihugu bavuga ko ari bo bariko barwa mu mporero akarero nabahora babeshejeho n'urudandazwa ruri bakorera mu isoko rya Bugarama hafi y'umupaka u Burundi uruhana n'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru mushasha w'ijwi rya Amerika mu burengerazuba babwo Rwanda Temistocle Mutijima
imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi no kuvuga Burundi n'u Rwanda zidacana waka ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugera yewe no kubacuruzi bato baturi imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bike bagana amasoko ari hafi y'imipaka y'ibihugu byombi
igitebo bitewe n'ukuntu nyine hari gihe nk'urugero iyo cyuzuye neza bashaka kuguhereza nk'amafaranga 200 rimwe na rimwe ariko hariya w'icyatanu bitewe n'uko nyine isoko ryagenze uwo munsi ntabwo buri munsi nyine ariko nyine bahora baguhereza
aha ni mu isoko rya Bugarama riri ku birometero bitarenze bitatu uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda turi neza hacururizwa imbuto ni ku munsi w'isoko ariko biragoye kuba wabona umucuruzi waturutse i Burundi aje kuremera isoko ku bacuruzi b'abanyarwanda ho umupaka urasa n'ufunze
twebwe dukurikije uko tubibona tubona hasa n'ahafunze ntago bakemera hari umuzigo uvuye mu Rwanda utambuka ku mupaka ni Burundi ntibemera hari umuzigo usinahanga imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga i Burundi indagara imikeke byose byaturukaga i Burundi none kugeza uyu mwanya ntabyo
kubaturi umupaka wa Ruhwa ibura ry'ibicuruzwa byavaga mu baturanyi b'abarundi cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ryateje izamuka ry'ibiciro kuri bike bibonetse ariko nabyo kubibonera abaguzi bigakomeza kugorana kuko hari nabitabiraga isoko rya Bugarama bakuruwe n'ibivi Burundi ubu bahinnya karenge
aragenye twarakubiswe kubera ko nta kazi byashara ntago bikiboneka abarundi barazaga n'abashoramari bakaza ari benshi abafaranga akaboneka abarundi barahagaze n'abashoramari bari hagaze dore imbuto zera mu Rwanda kuntu zisa i Burundi heri ronje ringananga na gutya uwarireba wese akagura ariko umushoramari arareba utunu dukingura ndatujyana hehe niyo mpamvu twebwe baconje b'abahantu twayatayemo
ingaruka z'imibanire idahagaze neza kuri ibi bihugu bituranyi zirarenga no ku buhahirane kuko n'abafite abavandimwe mu Burundi kujya kubasura bagenda bikandagira
kumusura wajya ufite state pass ariko ntiwashora y'ubucuruzi urugendo uhita ugaruka nyine kumusura yabonye baguteye baguhaye jeton ntabundi ubwoba uhita ugaruka wirinda kuguma uramusuranye ukagaruka
kugera ku mupaka wa Ruhu bwawo ku munsi nk'uyu w'isoko wabagugaragaraho urujya n'uruza rw'abaturage bambuka bava cyangwa bajya mu Rwanda kuri ubu ibyo bisa n'ibyahagaze nubwo abaturage ari byo bifuza kugaruka mu buryo kw'imigenderanire y'abatuye ibihugu byombi byakomeje gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano kuri buri ruhande bisa n'ibitari hafi aha ibi bigashingirwa hanini ku bibazo bihungabanya umutekano bikomeza kuvugwa muri tumwe mu duce twegereye imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi turimo n'iyi Bugarama ikindi kandi abategetsi mu nzego z'ibanze bakomeza gusaba abaturiye imipaka kwigengesera mu ngendo bagirira mu Burundi birinda kunyura mu nzira zitazwi Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika ku mupaka wa Ruhwa mu burengerazuba bw'u Rwanda
tuve ngaho rero mu gihugu cy'u Rwanda cyo dukwitira mu Burundi abadandaza umubiri ku mugwa mukuru wa commune Muhanga ni mu ntara ya Kayanza basaba kwigishwa iyindi myuga abigeme bavuganye na Ijwi rya Amerika bamenyesha ko bahohoterwa bakongera bagakumigwa mu kibano Fidelite ishatse hakwe Ijwi rya Amerika mu ntara ya Kayanza mu Burundi
umwuga kudandaza umubiri naho utemewe uribonekeza mu komini ya Muhanga mu rwaruko rw'u Burundi Pasteur Bigura Leonard umwungere w'ishingiro ry'amahoro y'Imana mu Burundi risanzwe rikorera muri iyo komine
ahanze ndababona barahari ashashe Muhanga barenga 10 naho babivuga ku mugaragaro nabandi batabishaka abona ni kuvuga bashaka na 20 niho gusa batashaka ku mugaragaro
muri abo bemanga uwo mwuga twaganiriye n'abashika indwi bari hagati y'imyaka 18 na 35 muri bo harimo abigeme n'abafise abana ariko naho babikora badushutse ko ari kubura uko bari bugire
uwo mugaranda ukora sindawunezererwa cyane aho njiye uzawumva bavuga ngo ngiyo yandayiragiye nanje nkumva umenge iryo zina ngo ntirimeshe icyubahiro cyane nk'abandi ariko iyo uciye ahantu bakavuga ati ngo wa mupfasi we nararenganye yoje gusumba aho bariko bavuka ngo ngiyo yandayiragiye
cyo ndaje ubyikuri aho ndabikora n'ukuri kuza uraronka rasi yo ronka gahuzi nze gutanga umubiri wawe uradutera misoni nuko buruko tubwira kabisa ntimo naho nciye ngaho cyumva ngo heya mara ya muislamu cyamba nandiko ndamara mara
uko uwo mwuga nko kwabitwiganira ntiborohera
muri make ntworohereza n'umwuguru hiya utware ingufu nyinshi hari abibaza ko ntanga ingufu dutanga ariko wotumuja kolima ofisi ahurima nukuvuga gusumbije ingufu agenda kunyogonyoka sangana kagongo umengo niwonatambuka ushobora gucura nkundi mukiriya aje ariko kubera ubuvanye n'uwa gusumbije ingufu bigatuma utokwakira ubundi wumva umengo n'ubuzima bwa hasigara hariho n'igihe bishika mukavana n'umukiriya umwe kumbera guhaya ibihumbi bitanu ukahapfa ucubanza kugenda kurya
abo badandaza umubiri batiba bishika naho bakomeretswa n'abakiriya babo uyu byashikiye numwige mu myaka 22
cyece ke twarahuriranye n'umuntu ngira ati wa mukabwe wanda kwiyumvisa mo cyane ntabwo ati cye nanje guhuza kwiwanje amafaranga imbere ngo ntangorane nanze ati nibe na babandi tunganye imyaka nyosanga ari bato bato tugiye Mwonyi marena bashageze urugero rwaho numva mbavuna mbavuna ntangwe gusha byasanga nene hasada musenye naho ari amugihe bakirondoka habaye nabe
umugako ndaza umubiri mateka y'u Burundi ntiwemewe niko mini ya Muhanga abakoramyesha yuko iyo bafashwe bahanwa
ariho umugwi w'abacunze umutekano bakora nka kujya kwa abapolisi bagacunga abantu babamaraya ku buryo bw'uko inzu yose mwinjiyemo baba bababonye
ino ehe bagaye barakwiruka gukose bagufatanye n'umuntu w'umugabo bo baranenga we nuba wababonye utagiye witeguye uhajya muri komare ko arawumva nyene ngo cyake wa mugabo yagifitiye ku mufuka catanga nawe ugasigara ngaho cyende amaze gukubita bari basanze nyine turi kumwe kandi twe twabikoze hanyuma rero aca wewe arari hamahera jewe cyende asigara aho bita nyene
narose umuntu nyene w'umukire tujyana mu ishyamba baradufata nyine baza kunyerekana ngaho mu isoko barankubise yewe ariko umugabo wewe yiyirukiye
ico wabigeme n'abakenyezi basaba ni ukwigishwa indi myuga uyu bakora bakawuheba
niyo mpamvu cyo turasaba ati mwacheza na hamba mpuga mashira hamwe byimyu gatukora ama tukabela kobera turasanga n'ubuzima bwacu buhohote
elemo amashira hamwe musinira ko mine Muhanga rero mose ndabizera amenyesha ko bena iyo mashira hamwe yigisha imyuga miko minyarongoye ko hari kandi ko bamwe bahora badandaza umubiri wamaze kwijukira abo bandi abasaba gutenyenya kumbure ko nabo nyene bazoshikirwa ukabaka ko muri ko mine twahabonye imigu y'abantu bariko bariga ivy'imyuga bamwe muri bariko bariga ivyo guteka abandi nabo bakiga gukora amasabuni uyu mugambi wigisha ivy'imyuga wazanwe muri iyo komine n'ishira hamwe ritegamiye leta gitwa Swiss Contact muri komine Muhanga mu ntara Kayanza Fidelite Shatse ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ikiganiro iwanyu mu ntara hunaho dutandukira amakuru avugwa mu makambi duhereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibarizwamo impunzi z'abarundi zenga 500 ziba mu ikambi y'agategekanyo ya Sange iri mu karere ka Uvira ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo zivuga ko zifite ikibazo c'inzara kuko zifungura rimwe ku munsi kandi zigafungurirwa ibiribwa bibayabaye inkuru irambuye numenyesha makuru Ijwi rya Amerika muri Kongo Vidaste Ngavo
Ikibazo cy'inzara no kumara igihe kirekire mu nkambi y'agateganyo ni bimwe mu bibazo by'ingutu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo yasangiye zagaragarije Ijwi rya Amerika ubwo ryagendereraga aho iyi nkambi iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ari impunzi z'abarundi ziganjemo abagore n'abana bagera kuri 500 bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'Imurongwe iri mu karere k'Ifizi
mu bisanzwe ngaha dufise ubuzima bugoye cyane ukubaho kwacu biraturuhije Urabona bagize ngo baduhereze ibyo kujya baduhereze ubugari bw'umwana w'umyaka 3 ntago turero ngo wowe uri umugabo ngo ufite imyaka 50 ubugari urya nibwo na mwana w'imyaka 3 amara kandi imboga baguhereza akagari kangana ko nkiriwe abajyara bajya 300 bakacaguhereza n'imboga z'ikiyiko n'agasupu k'ikiyiko ibiharage ku kiyiko kikirushe n'isosi y'ikirushe urumva maze rero maze kubujya saa 8 uzongera kufata ubundi saa 8 tubanze ntugize dusabe umwanya kugira ngo tugende guca ingero barabitwankirage babitwankira haraho tugenda tukaburaho kazi
Marceline Nzeyimana no mubyeyi ufite abana 3 muri inkambi y'agateganyo barimo n'umwana ufite amezi 3 tangaza yuko ababyeyi bafite abana aribo bakunze kwibasirwa n'ikibazo cy'inzara
natwe bwaba mama dufise abana batonya batugaburira rimwe ku munsi bamaze kutugaburira rimwe ku munsi batugabura ubwo bugari n'ibiharage abana bacu batunyoteragera kubujya nabwo bugirane nabwo bubavumba turagenda iyo mu mihana gusabiririza ntituronke cyo cyogirane twohereza abo bana nukuri twovuga yuko bagirane bazo baradufashisha kubuye bw'abana bwo mu gitondo
Twizeyimana Kalexe n'umuyobozi w'ingambi y'agateganyo ya Sanje asobanura kimwe mu mpamvu zatumye muri aya mezi ane bahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri Congo. Dore ko kugeza ubu muri inkambi ukwezi kudashobora gushira batakiriye abantu bari munsi ya 70.
Igitigiri nyamwinshi twagiye turahunga ibintu bijanye n'iterabwoba ry'imigwi imbonerakure yamigikorana n'umugambi uri ku butegetsi birashikuka bivire nk'uguhanzura ushitse mu nzira bakakwambura utwifise twose ukabona uti naho ngiye nk'umufasha wawe ati ntushikino tuhitamo guhunga kubera bariko baraguhiga batunye bakunya gutwara n'uko gusinzikariza ubuzima gusinzikariza ubuzima.
Cyangwa Nyanga Kabudensia ni impunzi yo mu ngambi y'agateganyo ya Sanje asaba ko haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR kuzabimurira mu ngambi y'umurongwe kugira ngo banyure kubiri n'ikibazo cy'inzara ndetse no kuba mu macumbi bacucitse.
Cyo dusaba yuko bodukura ngaha umuntu wese akaronka akaruri kagwiwe yigenga n'ibibondo byiwe hama nyamba teye utuboga imbere y'umuryango akamenya ukuntu agaburira bya bibondo byiwe nayo ngaho urabona batugaburira ingimwe nta mboga baronka isombe naryo tugiye kurirondera abaririmye batwirukako kandi iryo sombe ariryo ryari gutunga ibibondo byacu. Icyo dusaba yuko mwodukura ngaha mukatujyana ku maparasera mwatwemereye.
Umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo ya Sanje bwa Nangandu Frank avuga yuko bagaburira izi mpunzi inshuro zibiri ku munsi nubwo zihabwa amafunguro zivuga yuko adahagije ariko bazifasha zigasohoka inkambi zikajya gushakira ibiraka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe izi mpunzi kubona uburyo zihindura ibiribwa zari zisanzwe zihabwa. Tubamenyeshe yuko hatari bwo bwa mbere impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo ya Sanje Mwongemonge ndetse na Kavimvira zinubira ubuzima bubi zibayemo kuko usanga hari zimara amezi arenga 6 mu nkambi z'agateganyo mbere yuko zijyanwa mu nkambi y'umurongwe iri mu karere ka Fizi. Bedastengabo kubwijwe rya Amerika muri Sanje ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedastengabo arakoze. Mu kanya kari imbere turaza kucisha amaso ku mbuga ngurukana umenyi kuri ko biranugwa nugwa ariko tubanze tuje muri Uganda naho aho ku munsi w'ejo wa gatatu hongeye guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwo munsi wari warananahimbaje mu ndwi iheze mu ikambi ya Nakivale muri Uganda habarizwa impunzi zigera kuri 70,000 aho ni mu gisagara cha Kampala gusa. Ibindi kuno nkuru turabaza umenyesha makuru ijuru rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi aho mwumva avuga ejo muze kumenya kwari ku munsi wa gatatu.
Isanganyamatsiko y'ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe impunzi wateguriye impunzi zituye mu mujyi wa Kampala ryari Uganda kwifatanya n'impunzi. Uhera mu cyumweru gishize ubwo uyu munsi wijijwe ku isi hose impunzi zituye mu mujyi wa Kampala zagiye zitaba mu bikorwa bitandukanye nko kwitaba mu marushanwa y'umupira w'amaguru, ibiganiro mpaka hamwe n'ibindi byashojwe uno munsi n'ibirori byabayemo imbyino na karasisi kandi akaba byitabwemo n'abanyabyubahiro kuva muri leta ya Uganda hamwe n'imiryango yita ku mpunzi. Navuganye na zimwe mu mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala z'uyu munsi wari wagenewe ku buryo zawakiriye.
Nawakiriye neza rwose, ni ibintu byiza cyane bisa nk'ibidufasha kandi natwe tukabuhoka tukumva ko hari natwe twitaweho nk'umuntu. Icyabaye cy'akarusho ni ukuba abayobozi ba UNCR batwegereye, aba internet bakatwegera kandi tukabasha kuba twasohoye ibyari biri ku mitima yacu tukabivuga.
Urebye kuri ubu ngubu muri rusange muri Uganda nta mutekano hari ku munsi no kuzisubiza mu bihugu byazo. Ku ruhande rw'abasudani nuko nguko nabo bagiye bitwa abandi bagasubizwayo. Ku ruhande rw'abarundi nabyo usanga ari uko nguko, cyangwa se n'abakunguri. Twavuga ngo hari icyahindutseho kubera yuko leta yagihagurukiye kugira ngo ihagarike icyo gikorwa kibi cyo kwica impunzi no kuzisubiza mu bihugu zaturutsemo. Ariko mbese urebye akazi ntibari bakarangiza.
Izi mpunzi zanze ko twatangaza amazina yazo kubera impamvu z'umutekano. Imwe muri zo yari yatuwe n'izindi mpunzi muri rusange kuva mu bihugu bitandukanye kuzivugira ku bibazo zifite yambwiye ibyari byo.
Muhunzi maze imyaka 17. Uyu munsi w'impunzi izindi mpunzi zantoranyije kugira icyo nzivugira atari iz'abanyarwanda gusa ahubwo z'ibihugu byose kuko maze iminsi nkorana nabo nk'umudamu. Ibibazo bireba impunzi z'abarundi n'abanyekongo n'abandi bantu mu buzima muri Kampala ntibyoroshye kubera Kampala ugomba kuba kubera ufite business ukora ufite ikintu cyinjiza byibura amafaranga kuko amazi arakodeshwa abana bariga ubuzima ugomba kugura imiti ntago byoroshye ariko byibura nk'icyo zari zantumye zinifuza nuko bakongera kubaha support nko kubaha intangiriro nko kubaha za capital bakomeze bakore kuko impunzi ntago ari abanebwe bakunda gukora ariko akenshi babura intangiriro ane mpamvu bantumye mu miryango bishinzwe ngo bongere babafashe kujya babaha intangiriro no kongera kubaha amahugurwa mu bintu bya za business igomba gukorerwa mu mujyi kugira ngo bashobore kubeshaho
mu ijambo rye komiseri mushushizwe impunzi bwana Mena Gerald Simon yavuze ko impunzi atari ikibazo muri Uganda ahubwo ko zifite icyo zongera ku butunzi bw'igihugu.
Many of the refugees today are involved in socio-economic development of our
ati kuri ubu impunzi nyinshi zitabira ibikorwa by'iterambere zikora ubucuruzi hirya no hino mu gihugu muri urwo rwego akaba zifasha kwiteza imbere n'igihugu muri rusange. Nyamara ariko hari n'impunzi zita mu bikorwa binyuranyije n'amategeko kandi tunasaba impunzi zose ngo mumaze kwambuka umupaka mukinjira muri Uganda mujye mwirinda kwambukana amacyakubiri yanyu muba mufitanye mu bihugu mwaturutsemo ashingiye ku moko kuko ibyo muri Uganda ntabwo tubyemera na gato kandi dushobora kubyihanganira. Aho ngaho yavugaga cyane cyane ku matati hagati y'impunzi z'amoko atandukanye zituruka muri Sudani y'Epfo ziherutse gushamirana batatu bakasiga ubuzima. Yongeye avuga ko bafite n'amakuru y'uko hari impunzi zitaba mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihugu nk'ubujura, ubwicanyi, kunywa ibiyobyabwenge, yongeraho ko zashyikirwa n'amategeko y'igihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Nuko rero nshutse bakunzi mu kanya isase turaza gucisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuga nuko kwa rivyo. Eka nibihu. Ngo nibihu kandi na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupingi.
Ehe dupingi.
Utangike.
Ne mupinga mupingi. Umvirizi Ijwi rya Amerika. Irabeshutse ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Muti uno munsi rero ibiriko biranugwanugwa nibiki kuvaho mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atereye igikumu kwibwirizwa nshingiro rishasha mu kwezi kwa gatandatu turimwo haraciye habaho kuzazanikirwa kuri bamwe n'abandi ibibazo bibabana byinshi hari mbere n'abemeza ku mbuga ngurukana bumenyi kw'amategeko asa na yasekana mwishigwa mu ngiro ryayo kuko rishasha hari aho rivuguruza iryahahura abanyepolitiki hamwe n'abahinga mu by'amategeko barafise ico batanga ku muco. Turabibaza mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye.
Igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ateye igikumu kwibwirizwa shingiro rishasha itariki ndwi z'uku kwezi mu ntara ya Gitega yagiriye ko amenyesha ko inzego zatowe mu mwaka w'2015 zizobandanya zigengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'2025 kugeza habaye ayandi matora mu mwaka w'2020.
Ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iribwirizwa shingiro litaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko. Inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matora y'umwaka wa 2020. Kandi amategeko adateye kubiri n'iribwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa. Ntihagire rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro yihutira gushiraho umushikiranganje wa mbere n'ibindi bihuha byinshi. Yihutirwa cyane cyane no gutsimbataze nayo kwikukira iteka n'itekane by'umwene gihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye umuryango wa Afrika y'Useruko.
Nubwo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ko icyihutirwa atari guhindura inzego ntivyatevye inyuma y'indwi imwe gusa inama nshingamateka na nkenguza amateka zaciye zitangura guhinyanyura amategeko azigenga. Bamwe mu banyepolitike bavuga ko muri uko guhinyanyura harimo uguhonyanga amategeko ari mu ibwirizwa shingiro rishasha. Urongoye umugwe w'abashinga amateka bo mu runani Amizero y'Abarundi Pierre Celestin Ndikumana aratanga karorero.
Jewe rero hasinoje umunwa novuga ko nko vyabaye mu nama nkenguza amateka barahinduye aho kwerekereza kwibwirizwa shingiro bo barabihinduye mbere baca bahonyanga ingingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko inzego zihari zibandanya imirimo yazo zibandanya ibikorwa byazo gushika zisubiriwe n'izindi zitotorwa mu mwaka w'2020 mugabo ugiye kuraba nk'inama nkenguza amateka uyu munsi harimo abayirukanwe harimo abatarimwo urabona yuko itakiri ya nama nkenguza amateka yahora ariko mu nama nshinga amateka izo ngingo zisanizubahirijwe.
Abahinga mu by'amategeko bavuganye n'icyo cy'u Amerika bavuga ko izingorane ahanini zihagaze ku kuvuguruzanya kw'ingingo zigize ibwirizwa shingiro rishasha. Izo nazo ni nk'amajana 288 ivuga ko mu kurindira ko hashigwaho inzego zivuye mu matora nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro inzego zihasanzwe ziguma ku butegetsi gushikagiyeho izindi nzego zivuye mu matora. Iririvuguruza nk'uko umwe mu bahinga mu by'amategeko abivuga ni riri mu ngingo y'amajana 292 rivuga ko ibwirizwa shingiro ritangura gukurikizwa umunsi ritangarijwe ko. Ibi akaba ari navyo biriko biratuma abashira mu ngira amategeko bavuga ko basa n'abari mu mwijima maze bigatuma itegeko ryo mu 2025 rizobandanya ribangabanganywe n'iryo uyu mwaka kugeza habaye amatora yo mu 2020.
Mu bisanzwe iyi tegeko rishizwe ku mukono rica riko ryahahora mugabo ubu turi mu bintu bimeze nk'ibidapfubutse cyane bitaboneka neza kuko iri rishasha ntiryafusi jana kwijana ryahahora kuko ryemera ku inzego zatowe mu kiringo cy'iryo bwizwa shingiro rya mbere zibandanya. Aho rero niko gahaze mu bijanye n'amategeko aho novuga ko turi mu kintu kidatumuye neza kitaboneka neza hariho ibica bigorana gushigwa mu ngiro kandi biri mu ibwirizwa shingiro rishasha ni nk'ibi byiza inzego nyene kumbure n'ibindi burya usesanguye neza hari ingingo zimwe zimwe uza gusanga zidashoboka gukurikizwa uyu munsi mugabo zizoshoboka habaye izindi nzego.
Sabanye politike gusa bavuga ko bari mu kuzazanirwa n'abahinga mu by'amategeko bavuga ko hari ibyo badatahura neza aha bakavuga kubijanye n'amategeko asa nayasekana n'iryo mu 2025 hamwe n'iryo uyu mwaka. Nubwo batashimye kuvugira kuri mikro bavuga ko izo ngorane zijanye no gushira mu ngiro amategeko zipfa kutunenge twabayeho kuva mu nteguro y'inyanyugwa ibwirizwa shingiro ry'uyu mwaka. Aba bahinga babona ko umugwi wakoze igikorwa cyo kurihinyanyura ahanini ugaragara nk'abanyepolitike kuruta kuba ubugizwe n'abahinga mu by'amategeko. Inyishu babona nuko icyari kuba ciza ari uko igikorwa cyo gushira mu ngiro itegeko rishasha cokozwe mu mezi ya nyuma hegereje amatora yo mwaka w'2020. Nkuko bisanzwe dusome ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu yanditse abaza ati mbega none Uburundi bwo babugengwa n'irihe tegeko ryo mu mwaka w'2025 canke ryo muri uyu mwaka w'2018. Dusome n'uyu yanditse ati mbega none abahoze ari abakuru b'ibihugu nimba barirukanywe mu nama nkenguza amateka kubera ibwirizwa shingiro rishasha n'abayisigayemwo bakwiye kuyivamwo kuko nabone ntibagengwa n'iri bwirizwa shingiro rishasha. Tubandanye n'uyu avuga ati hari abaguma bashaka kuzana kajagari ngo amategeko ntatomoye nta kibuze nibatekana. Hari n'uyu yavuze ati hakozwe igikorwa ciza cyane iyo ni intango y'urugendo. Uruyundi ati amajambo yo kunegura yoba make none nimba mwarihanganye umwaka w'2015 iyi myaka ibiri yabongeye niyibananiye kwihanganira. Tugarukirize kuri uyu yanditse ati umukuru w'inama nshinga amateka yashatse kwerekana ko ibwirizwa shingiro rishasha atangorane riteye ariko icyo ashaka gushika ko coco kijanye no gushigikira umukuru w'igihugu mu kumwongera ikiringo kiragaragara. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Yane ndonse harakenuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere yuko duhana gahindukira ncute bakunzi ndabatumire mu iganiro vyo mu masaha ari imbere muri mu harimo ikiganiro muri sanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ni ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice saa 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice nahaza ko ara makuru arambo yavugwa ku isi na cane cane muri Afrika mwakoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajina ya Jean-Pierre Mufaje mu ngabwivyuma ndiyani nahaze twari kumwe kuri micro tuzongera dusubire jo nkaho twahereye
No, my own lover. I'm a zero, go zero, can I?